Radio Hiswi d'America. Kujya Amerika yige kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda utumvira kuri FM jana kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'estatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com n'ibindi byinshi mwese namwe abandi radio Kujya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro mu isanga
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Impunzi z'Abarundi ziri mu kampi impunzi yatandukanye mu bihugu bibanye z'i Burundi zirabandanya gutahuka izahora mu kampi impunzi ya Mahama zimaze gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ziraharugwa mu majana. Mbega impunzi zimaze gushika mu Burundi mu iki gihe zimerewe gute? Mbega impunzi zozo zikiri mu kampi ya Mahama zifuza gutahuka zigejeje hehe? Bikorwa byo kwitegura gutahuka kuri ibibazo byose rero uyu munsi mu kiganiro muri Sanga turi kumwe na bamwe mu Barundi bahoze ari impunzi mu kampi ya Mahama. Turi kumwe na Leopold Maroha. Muraho neza Leopold Maroha? Turi kumwe kandi na bamwe mu mpunzi z'Abarundi bakiri mu kampi ya Mahama. Turi kumwe muraho mushe nahe?
Turaho shashimwe Uwiteka. Ego namu turashimwe.
Ni cyiza cyane rwose. Reka rero dutangwe kuri mwebwe mushya nahe Maroha Leopold. Haraheze amezi atari make mushyitse mu Burundi mu iki gihe tuvugana muri Bujumbura mu Burundi. Wewe na bagenzi banyu mumerewe gute muri iki gihe? Mwakiriwe gute?
Ngo nyakubahwa Sigurinshi, yewe maze ukwezi n'iminsi mike nyageze hano kubona twafashe igisubizo cy'icyenda. Ni ukuri mu gihe batwakiranye ugweze nta kibazo na kimwe. Abasubizwa ku mashuri basubireyo basoma rimika nka jewe natashe neza aya mashuri ndiko ndarondera diplome de equivalence. Equivalence diplome vraiment bisubigenda neza cyane, nta muntu akutukwara, nta muntu agutuma urutoke, ibintu byose bimeze neza cyane. Vrema amahoro kuko ngerageze kuraba umuntu arasasa saa yine z'ijoro sasa nshyikira sezema nidegenze ari bose mu gihugu vrema uko ndabibona mugasanze mba ndimo uyu munsi.
Aba banyi inshuti babakiriye gute?
Aba banyi n'inshuti ni ukuri batwakiriye neza cyane. Abantu bose baba uko ndabibona bagashaka kuganira nawe, bagashaka kumuvugana, batwakiranye neza vrema niko nabivuga kuko niko nabibonye. Ego
muravuze ko mwashyitse mu Burundi muhejeje kwiga amashuri muri kumwondera ukuntu bugereranya bakagira nka ekivalence bakaraba amashuri mufise na diploma mufise. Mwari mwahejeje hehe?
Nahejeje kuri Inesi Ruhengeri mu Rwanda.
Mu mashuri angana gute? Ni lisanse, ni diploma ya urbanite, ni maitrise?
Nahejeje lisanse. Nahejeje lisanse muri education mu gisaka cya kubyigisha mu gisaka n'isomero.
Ni byiza cyane rwose. Tugarutse kuri mwebwe aho mu ikambi, ndazi ko batari bakiriye muri kumwe yitegura gutahuka. Igikorwa cyo gutahuka muri kumwe cyitegurira gute? Ibintu byifashe gute?
Ni ukuri mu bintu bijyanye no kwitegura gutahuka turimo, nanjye ndimo n'abandi benshi uko ibintu byifashe sinuvuga ko ari byiza si byiza kubera nk'ubu umuntu arashobora gutaha yiteguriye gutaha byose yarahejeje ugasanga kuri liste ntariko cyangwa naho abaye ko umuntu ugaca wumva ngo wewe ngo genda bahejeje kugupima corona bahejeje no gusinya ugasubirana nyuma agapapuro wasinyiye ko wasohotse inkambi nyine utakira umwenegihugu bambaye utakira impunzi bamaze kugusohora bakubarira urabaza igituma bagusohoye bakavuga ngo wowe ngo urwaye corona bamaze kukubarira ngo urwaye corona baca bakubarira ngo utaha muri community iyo corona rero twebwe sinzi ngene uba urwaye corona nko kukujyana mu kato ahantu habigenewe ko babibonye bagaca bagusubiza inyuma ngo wewe reka gutaha ntibakorere umunsi uzotahira ntibakubarire n'itariki uzosubira gutahira ahubwo ukaguma uba mu nkambi atana kimwe ufise nk'akarorero umuntu tubana muri village ya mbere bamwita Isa bamwita Izerimana Isa ariko bari bamutoye ko azotaha itariki 8 itariki 8 yatashe basubira mu mara ko azotaha itariki 14 bambe 15 15 bamusubije inyuma ngo nturimwo urwaye corona acasubira mu nkambi kandi afise itike noneho kuwa kane yarasubiyeyo aho abandi batumiye ko azotahe kuwa kane itariki 72 noneho basubiye kumwirukana kona
siri mu kandi abarundi canke impunzi bazisuzumwe bagasisangamwo umugira wa corona uvuze ko bazisuza mu kambi
none bahejeje uhejeje gusinya bakaguha n'itike yo gutaha ariko ntutahe bakagukubarira ko urwaye corona ugacusubira mu kambi sinumva so bakubariye kuko babakubariye ngo urwaye corona wowe ntutaha subira inyuma kandi gusinya wasinye na corona baranege bahejeje no kuyigupima barayigupima
none abo bantu bapimwe indwara ya corona uwo mugera wa corona ntibaheza bagasuba bakabaha imiti ipfufaza canke bamerewe gute haheze igihe kingana iki bapimwe uyo mugera wa corona
abo bantu igihe gihaciye bapimwe kuwa mbere w'iyindi ndwi windwi yahera bapimwe itariki ya 11 bazotaha kuwa kane rukenzi ariko ntibyabaye bikunda ko batashe bababariye ngo basubire inyuma ngo kubera ngo bagwaye umugera wa corona
mukavuga ko basubire inyuma baja mu kambi kandi
basubire inyuma bari n'ubu bari mu makambi niyo mpamvu Desire aza kukubarira ingene byamugendekeye kuko wewe n'ubu aracyarimwo ari mu nkambi n'ubu turiko
none abajeje mu kambi ntibatinya ko abo batoye mu mugera wa corona bashobora kwanduza abandi
abo batoye mu mugera wa corona twe twahora tubona babajyana ahantu bitwa ikigina ariko bobo rero baciye babasubiza mu nkambi ngo ntibasubire ngo mu nkambi mu mazu yabo
ibindi bintu mvuga ko ari nk'inzitizi mu gutahuka mumaze kubona n'ibihe mwebwe
inzitizi ziriho uraheza kwibaruza kandi no kwibaruza hariho inzitizi muza murahura nazo kuko hari nk'umuntu ushobora kubona nka kangahe aje gukora nk'ubu nk'umuntu yifuza ko umuntu usanga bigoye kuko hari umuntu avuga ati jesi ntaha n'ubundi akavuga ati jesi akagutaha rero kugira bagukuranye ko usanga bikugora kugira witahire wowe ubishaka indi nzitizi ni uko naho umaze guheza uguma wicaye ufite akajya gapapuro gusa baguhaye noneho ugasanga umuntu umwe aramaze gukora mafisha inshuro zitatu ngo atahe adataha yitegura atekera ibintu ariko agasubizwa inyuma kandi urumva baba bamaze gutekera bamaze gusezera abantu
asubizwa inyuma na bande
asubizwa inyuma na minema midimari niwe ejo yabasubije inyuma bose hamwe na Ntuzenya na Jiberi wo muri Haseri
imvo abahanizihe
ndizera icyo kibazo naza kukwishura ingene bamubariye
kubera ibibazo byuma bivamo na mukanya ntitwashoboye kumushyira hamwe n'abandi ariko mukanya nibaza ko tuza kumubona muri iki gihe none mushyanahe zifashe gute muramaze kuronka isango ry'umunsi muzotahuka tumaze guheza nka byose
oya nabihejeje itariki 39 ariko nino saha sindababona isango ryo gutahuka
muri iki gihe muwaho gutemura cyane mu ikambi
tuba mu ikambi ariko nyine nawe urabyumva warahejeje ushaka kwitahira iwanyu ugumye mu mikambi kandi ufite agapapuro kakwemerera gutaha usigaje gupimwa corona no gusinya urumva ko utaba wishimye
kuyareke ntimurapima umugera wa corona
oya nti turapima umugera wa corona bagupima ku wa mbere ku wa kane uca utaha
nta sango rero mufite ko muzohava mupimwa nko muri
oya nta sango nimwe dufise nta kandi nta nikizwe kubera amaze kubona abantu bamaze nko muri village iwacu nkabangahe babasubiza inyuma bababariya do village ni waza ko kubarira ati ejo uzoje gusinya wowe burimwo noneho ukagenda ugasinya kuzotaha kuwa mbere ugacu basinya basinya kuwa mungu kuwa mbere ugacu ujya kwipimisha corona uhejeje kwipimisha corona ubusigaye kuzotaha ariko uhageze kutaha ugaca wumva ngo subira inyuma n'ibyawe wabitekeye wamaze kubishikana he ahantu baturaza bitwa kuri satellite hari amashuri rero umaze kubishikana aho abandi bakabasoma ugaca wumva ngo we ngo taha kandi warasinye ko ugomba gutaha na corona barayigupima bakabariye ngo urwaye corona noneho usubiye mu nkambi
mwa muri bangahe bifuza gutahuka muri iki gihe igitigiri cy'abari mu murwi nka wewe maze gukora kandi byose maze gusubiza byose muri ndiye gutahuka mu bamunganiye
turi benshi cyane turi benshi gusa ni kubera ntomenye igitigiri ati kigeze ngaha gusa turi benshi abarira turi benshi cyane ndazi ntitwoba turi munsi y'ibihumbi n'imiburiburi kacumi tumaze guheza
ariko iyo kambirimo abarundi b'impunzi benshi cyane rwose barenga ibihumbi 60 abandi bobo bavuga iki ku byareke gutahuka hariho benshi bagise amashinga yo gutahuka mu Burundi
umwe wese nyine babizi hariho nyine abafise intumbero yabo ariko twebwe nk'uko twabyifuje twumvise nyine ko mu Burundi bwacu hari amahoro niyo mpamvu sinumvugira abandi kuko biragoye hariho nyine umuntu ataba arabyumva nko gutaha
mushiga ntare Leopold Maroha mwebwe muri mu Burundi mwahoze muri iyo kambi ya Mahama ibintu mushiga ntare Jerome Bigirimana ariko aravuga n'ibintu musa n'ibyo mwaramubona hariya cyangwa mwebwe mwarorohewe gusoma
ndereko uyu mfate umuntu ko nigeze kikubwira hariyo ingendo yo kugomba kunaniza abifuza gutaha girewe niko igihe nari ndiyo umunsi wa mbere nigeze kuza kwiyandikisha bazana igipolisi cyabirukanaga batanu umunsi wa kabiri ariho iplase naho nyine bazana igipolisi barabirukana barataha narigeze no kubwira yuko igihe bari kubarandika bandika nk'abadashaka ugasanga umuntu atonze nk'imyinga n'amayinga abiri kugira biyandikishe mutahe ugatonda imyinga ihera iya kabiri nk'irya gatatu bikanahe ibyo nkaba ndabibona ko ari ukuaa abantu kuko iriya mashine bakoresha biriya nyabwonko bakoresha tuzabikoresha simbona ikiba kigoranye kugira ngo umuntu bamuhereze hanyuma bamushyire kuri lise atahe simbona rero icyo biba biganiye hanyuma ikindi kintu kitwereka ndabikubwira narigeze kugira ko hari icyuka kibi hagati y'abifuza gutaha n'abatagomba gutaha kamere njyewe nakubwiye ko kuva hagitangwa kuvugwa kurasa gutaha harabaye seminari harabaye seminari harabaye icyuka kibi hagati y'abatifuza gutaha n'abifuza gutaha hahandi urengana bagutse mu rusoki bakuvuga nabi n'ibindi n'ibindi rero nkajya mvuga nti ntibishobora gutahurika gusigura ikingene umuntu ajya kwiyandikisha ntubigere ntiwumva ndi bukatange porosidire y'ukwandikisha yatangiye ibintu byo kwiyandikisha twatanguriye rimwe mu kwezi kw'icyenda donc mu mpera z'ukw'umunani twatanguriye rimwe ubu njye maze ukwezi mu Burundi n'iminsi ishika cumi maze ukwezi n'iminsi cumi mu Burundi wese aracyari mu ikambi ya Mahama ni ukuvuga uko umara iminsi myinshi mu kazi warahejeye kwiyandikisha ubuzima bwawe buba buri mu bibazo utabyumva kumwe ashobora no kukugira nabi nk'ahandi urengana baguca mu rusoko nk'ahandi ushobora kugwa mu gakosa gatonya bakakagira umusozi wose sibyo njyewe ariko ndavuga nti ni ukuri umuntu yifuje gutaha akwiye kunyarukirizwa kuko atanyarukirizwa hanyuma ubu bazanye sitesi y'amakorona gutumuntu bamubwiye ngo bamutije nyuma kwera corona bagasanga byango bya hospital nagira umuntu ari yatowe corona umushyira muri quarantaine batigeze gucamushyira muri quarantaine
kuganya Leopold naruha izo nzitizi zoba ziva kuki
reka ndabikubwire yewe nzemeza yuko izo nzitizi niko ndagira analize abategetsi abayobozi bayoboye inkambi abategetsi basohoye inkambi bafite n'uruhara ubwo ruhara rero ntituzi kinegeza inyuma kuko muri bibuka yuko twe tuvuga yuko dushaka gutaha muri bibuka amagambo yavuze bibuka ibyo umuyobozi wa Megasharomo wewe yavuze ku mugaragaro yaramanifeste yerekanye ikintu nk'uko yaba yarabishoboye atawutaha rero ubikora abikora ugacura aba n'ibyavuzwe batubaho icyifuzo cyo gutaha ntigishyize hamwe ukibona ko ibyo bintu bifitanye isano
ushyira nta hehe icyo wagituma haba izo nzitizi ni iki
nzitizi twe tubona sinzi impamvu batoture reka twitahe kuko nk'uko maroha bivuze njye natanguye kwiyandikisha itariki 2 z'ukw'icyenda niho natangura kwiyandikisha nca mu mashine ya mbere ariko kugira ndabiheze urumva ko narinze kumara ukwezi kose nahejeje itariki 30 z'ukw'icyenda
hari ikibazo cy'igitigiri cy'impunzi ziri muri iyo kambi ni igitigiri kinini cyane rwose icyo gitigiri kinini ni gishobora kuba aricyo gituma haba ukutihutisha iyo nzira yo gutahukana impunzi zibyifuza hari kandi n'ikibazo cy'uko mu Burundi ibibanza byo kwakira impunzi badashobora kwakira izenga 500 ziziye icyarimwe
sinzi ko icyo kibazo iyo baho bakurikiza ayo 500 nawe nyine akazaraza nta kibazo kuko nitwumva nk'umuntu yoba yarasikiriwe rega ikibazo ni ukubera n'umuntu asikirwa ntatahe bakamubarira ngo subire inyuma nicyo kibazo turiko turagira kuko twebwe batarasikira twe ntituzokwigira dushikirwa umuntu bamwashije ageze aho yotaha byose yabihejeje ngo subire inyuma ubanjije ati subire inyuma impamvu ni igihe n'umuzigo yawe utwaye urwaye korona noneho iyo korona ugaca uyitwara he ngo umuntu ugaca usubira gutaha mu nkambi icyo nicyo kibazo dufite
mubushya ntahe Leopold Maroha mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu impunzi ziba zamaze gusubiza byose ikazishobora kutaba zimerewe neza kubera hariho ibintu byo gutumana agatoki ikakwinubana muri iyo kambi ikintu mwibaza cyo kurwa kugira ngo ko kwinubana guhere hagati y'abarundi bose abari makambi impunzi badashaka gutahuka baravuga imvuzi batuma badatahuka umutekano muke mu gihe abandi bababona ko umutekano wagarutse kugira ngo abarundi bose bahunze bafite ikibatumye bahunga kugira ngo ntibacanemo ku bwanyu impanuro moha abari mu makambi eka n'abari ko barayavamo nk'izi
murakoze cyane nuko wabasezeye cyangwa ikintu cya mbere cyose nicyo nigeze kuvuga bo igihe dusanzwe twe tugomba gutaha igihe kizasohoka natwe tumwe n'ikinyamakuru umwe arambaza ati none ko mushaka gutaha ushatiye mu kubumva cyarahenze namwishyuyeje ntitwahuriye itariki imwe kandi ntitwahuriye rimwe nzi impamvu kujya tutahitananye mu guhunga ni nayo mpamvu atabora mu bundi mu guhunguka njye nimba mpungutse ntibakwiye kumbona nk'umwana abe namba rero njye icyo kinatwa sinabwiye iby'abantu benshi cyane ndababwira nti guhunguka kwanjye kuguma ngaho kwanjye ndabwo kuguma mu buhungiro ari ngo wari ubifitemo none gute guhunguka kwanjye ugomba kubibona nk'uruhombo rwawe ndabwira rero dukwiye kwiyumva yuko atanumwe akwiye gutuma urusa ku wundi mu gihe yifuje gufunguka kuko ni ukuntu twahunga ntitwahitananye rero nababwira abantu cyane cyane abantu bakoresha abandi kugira ngo babuze abantu gutaha ibyo bintu biragenda ariko ndabwira ko wasenze iki birahari hariho abantu batumva yuko wenda igiye gutaha baje baragutokereza bagatupfuka kandi ibyo twarumvise yuko abamenya yuko hari abantu babacuma kugira babuze abantu gutaha rero iyo uri umunyabwoba ndakubwiye uri umuntu w'ubwoba ijya kandi yamama ntiwukwiye ntukwiyemo kuko baragutuma urutoki baragutokereza baragira iki rero mwari nashaka guhanura abantu Ijeri jo jo suko jo mera kose nuta tawi tawunye ne ajo tahanyu ma ijibu chungu undi mkase. Nuka kose tu mwona jifuja kutawunye mwosi kati na weja kutaka kwa kia. Na chakukia warundi bose wa warini ikambi yuko ejo sani eja yejo wa zunye wazo tahanyu wazo shikita mwurundi. Eru isi kita kutawunye mwosi umusi gero na mwere mwona hau kumwona kwa mwono anjiye kumuse zunga na waha joshi kuko imena ni meruka wa mahera zunye ya ni mwondi. Urundi ni chachu ni chabose tujo utaha na nutaza zotaje nasa muga uno chaza zotaha muga pase na umuntu ipuje gutaha no muji kera ko ufinda ni ndeko zotaha murakoze cyane
eh mushya nahe gira ngo icyo cyuka kiri kiranduranye n'imizi hagati y'abarundi b'impunzi imahama bayifuza gutahuka hamwe n'ababona ko umutekano utaragaruka bo bashaka kuguma mu makambi kugira ngo ntibacane mwo kugira ngo umutekano wa bose umutekanye aho ko guki kugira ngo umuntu wese yumve ko atuzira ingingo yafashe ari kuguma mu kambi cyangwa yo gutahuka mu gihugu kubwanyu abarundi ya muri iyo kambi bofatana mu nda gute
kera twafatana mu nda nyako afrek n'ukuri yewe ndabona yuko twese turabarundi twese kuko maruhavuze ntitwahunze bimwe rero njyewe ndashobora kuvuga ati jye ndatashe n'uko iyo mbona neza kubera jye ntashe muhira iwacu mu gihugu cya Nyigaruke nawe nahasigaye nawe azotaha kuko nawe n'igihugu cyiwe ubwo nuko twafatana mu nda ari ubusigaye agasigara amahoro ari ubutashe nawe akitahira amahoro n'ukuri iyo niyo mpano njye nokumva noha abantu tubana hano imahawe
akabona ko mwotera abajejwe ikambi mwavuze ko hariho mwayavyise ugushaka gukeka n'inzitizi ariko mu gihe tutaravugana nabo bashobora kuba bafise izindi mvo twavuze ibitwira umurengera by'impunzi twavuze ibindi bibazo bijanye no gupima indwara ya corona akamumotera abajejwe ibyo bikorwa byo gutahukana impunzi cyane cyane haba n'ishyirahamwe HCR eka n'abategetsi bandi bose bajejwe amakambi y'impunzi akamumotera na kaje
kora kamutotera abajejwe kuduhungura mbese na HCR irimo no kuri ku mashyirahamwe yose yabadukurikirana ari mu nkambi ajejwe no kuduhungura turatera kama n'ukuri yuko yozira araba tugataha umuntu ashatse gutaha bakamutahana ariko batarinze kumujuragiza nuko akitahira iwabo amahoro nk'uko badufashe amahoro tugashika no mu Burundi amahoro kandi aho bakoze nk'uko bamye bakora kuva na kera hose badutunze ngaha muri buno buhungi
mushya ntahe Leopold Maroha ubuzima bwo mu ikambi mwaragwayemo imyaka irenga itanu ubu naho mwasi gutanga ubuzima ushasha mu Burundi ikamotera abandi barundi bari muri iyo kambi baba abatarashobora gushaka kumenya wo gutahuka cyanke abakiri mu gihe gutahuka ni nka kare
yego nyakubahwa Federico ikambi y'imaha ibayemo imyaka itanu icyo nohanura abantu kuko hariho iyo ugeze mu ikambi y'impunzi asakaza umwanya agatakaza agatakaza none kandi ushaka kuvuga ko burya amahoro y'umutima by'ukuri amahoro y'umuntu aba mu mutima ntawe nubwira ngo hunguka ariko umuntu wese yumva yuko umutima w'umwana wa gutaha tutaha akaza kubaka igihugu kuko ni kandi nta terambere nta terambere yibaho nta terambere yibaho mu buhungiro kuko umusira icyo nuvuga gutambukira hasi gutambukira aho kuko aho hasi ntubufite ntubufite umwidegenzi nashaka kuvuga ko rero abantu nobanura yuko cyane cyane kugwaruka ku bakiri bato bagikeneye ko bagakazoza nta kazoza kari mu buhungiro
nawe urakoze kuba uje muri iki kiganiro nashaka namwe uri mu Burundi nka ariko yifuza gutahuka mutubwire ibikorwa byo kwitegura gutahuka mu bigejeje hehe
nitegeye kwifuza gutahuka birakeneye yuko tutahuka ariko ntabwo bareka ngo badukorere nk'uko twifuza
icyo batari kurakora ni kimwe
wewe nahegeje itariki 16 hanyuma maze guhuza ku itariki 16 hanyuma habaho ikibazo cy'uko cy'ukwezi kw'icyenda niho bambwira yuko ngomba kugenda na 5 iyo tariki keze byabaye yuko bantwara bambwira yuko ngo abizimari ziriko baraje ngo bafitanye bose ubu ngo bagende ngo nawe ngo batagende gukurikiye
hanyuma rero tukomeza kwibaza ko ariko bizagenda hanyuma umusore kihageze baratwashisha turashisha muri hasere n'ubundi nk'uko basanzwe babigenza hanyuma tugeze hariya muri muzeya tugeze kuri sikerike aho dushinze aho baduhamagarira baratubwira ngo ntabwo turimo amaze kutubwira nk'uko baratubwira ati kubera ko ibyo turi inyuma
hanyuma biba ngombwa yuko
ora pidi noneho biba ngombwa yuko tuvuga tuti none tugende gute kuri abarundi bashika 200 nibwo twanduye kwerekeza mu buyobozi kwerekeza kuri sikerike nk'uko batubwira yuko abaganga aribo bagomba kutumenyera ukuri hanyuma turagenda turaza abaganga ba leta babashije kudupima korona aho munsi wo kudupima wabishyushye hari ku itariki 10 y'ukwezi kw'icumi tuzotaha ku itariki 15 hanyuma turagenda turababaza kumbega kubaho hari ku munsi w'ejo turagenda turababaza kumbega kubera iki twebwe mutubwira yuko twatubwiye yuko mutaratangira ibyambere ibizami bya korona bitwara umwanya ungana iki baratubwira bati aho ni ku munsi w'ejo ibituri gira kabiri twagombaga kugenderaho ku itariki 22 ubwo rose twaraje tumaze kuhagera umuganga wo muri sikerike aratubwira ari uwo muganga wa leta aratubwira ati kora ibishoboka byose mugende kora ibishoboka byose mugende twegere cyane tubaza cyane tugupima bitwara iminsi 3 hanyuma iyo minsi 3 baratwarabagize ati none ko wenda bitwara iminsi 3 kuva ku itariki 10 kugera ku itariki 19 y'umunsi w'ejo ubu harageze isaha yuko twebwe tuba ngaho ibiganiro n'ibitaraigo n'abatarana tubwira n'icyo turwaye n'ikibazo dufite ku mutima twebwe tukahunguka ngo tutane n'abandi mu kwitwa cyacu nk'uko twatukaniye mu by'ukuri rege nanjye abasaba ko mwodufasha mukadukangurira icyo kintu mukadufashiriza abo bantu n'ubuyobozi n'abantu bashika 3 barimo baratuma ibyo bintu bitagende neza icyo kibari mariko n'uwo bita iriye akora muri hase n'uwo bita jobiya akorana na minema abo bantu nibo barimo baratuma turi abantu benshi uwo mutwe twawukoze turi abantu benshi abagore abana n'abafite muganga kundaga kutubwira ibyo bisubizo ijambo yaciye kwishura ibyiyumvo genda genda guhamagarira umuganga wo muri senge n'uwo muri aherutse kugira ngo abafashe
none babapimye umugira wa korona barabahaye ishu barabahaye izavuye muri ibyo bipimo haize imisingano iki ikintu mwiteze muri iki gihe none ni ikihe murindiriye iki muri hehe muri mwikambi
na kintu na kimwe tuzi turindiriye usibye ko dutegereje kuba tuyataye iwacu kandi batubwiye uwo bitega gutyo yasiye abwira abaganga ati abo bantu bihorere kuko ntibazi igihe bazogendera nta n'igihe bazogatangira ahubwo bitere hajya bice n'izuba n'ibumba bari haje barahaguruka bagenda
ariko murashafise imfashanyo barabaha imfashanyo nk'uko abandi bose bazironka bari mu ikambi
imfashanyo ntabwo turimo turabasha kuzironka abese amakarita barayavuga yuko abandi nabo bahuye n'ingorane zitandukanye hariho nk'uwo bita nyamatama aba muri zeyaga 17 hanyuma hakaba n'uwundi bita umubyeyi wo bita ihere ku bwayo nawe nyine aba muri viraje ya 17 abo bantu bose babatwaye babuzaniyeho amakarata yabo n'amaporofi yabo babatwaye ahantu bita ikigina abarundi twatangwa nteru abandi badakora munini ndetse nongere nange n'akarongero ku mugabo bita karaveri asohoka muri kirundi busoni nawe nyine rimeze gutyo bamuhaye bamubwiye ko umwana wiwe abura abasirikare babiri umubiri wiwe ari umwotokoro aribo bamuhugije tutaha mu byifuzo byacu rero turakwifuza yuko kure mu gihugu iwacu kuko igikenewe ntabwo dukeneye mu bisanzwe dukeneye ibyo kurya nk'uko tubakuye mu gihugu cyacu nk'uko twakoze
mwaba muri bangahe bari muri uyu murwi muri iki gihe
twari abantu 200 ku munsi w'ejo aho twarengutse imbere y'abo baganga aba baganga badusigurira ko bagira baduhamagara uwo muri ARS n'uwo muri SAID hanyuma yarangiza akababuza yamara kubabuza rero bibagomba yuko icyo akomeza kukiguma kwicaye ngaho akaraza akabwira abo baganga mu rurimi rw'icyongereza akamubwira yuko hari icyo kibazo kimeze gutyo hanyuma biba ngombwa yuko natwe twasaba abantu mu kimari na
Mariko, Nazi, and your father.
Abo, but Tatumavuze, Boa,
I received the Caravan. There is a very handy, where can you be able to be able to see your little summer? Now, in the quality, the two of our Rakitamagani, our Gore, our Garo, our Serenara, and not going to be able to say, Kumaka, Kahagera, Pirayoka, or Harikumoto, or Mongo, after Hirayoko, and then Sola Pirikumo, Kumaka, Kumaka, Kumoto, and then after Hirayoko.
Kuganyo dikintu mwibazaca bagituma batabakira bwa na bwa canke batabajarukiza dusizanye kugira ngo mutahuke ni igiki
Kuko, kwezi wala tuandika, kukaheza kiyose, mungu jena hindi kakitari kisi minatikanda, hindi mungu kiyanguwa wa angula kari. Kisa wano, kise, awakoni, awana basa kutumbo mungu kwa inani. Kwezi wako kiri wa kari. Kari, umuni mungu kiyago, anonde wa kutikyango. Aje kungi ya ngongo wa mungu yuko, mwesuwezi, mwesuwezi, mwesuwezi,
mwafuze ko batigeze babaha inyishu z'ibipimo vya corona ariko mukavuga ko ariho abo babwiye ko bafise uyu mugera ibintu byifashe gute
no kuvuga twese ntabwo bigeze baduhamariza leta yemeze yuko tugwaye corona ariko mwicyo barabara tumaze guhurira mwicyo barabara yarambwiye ngo jewe inunga sinkemurira sinkemurira ikibazo mu nzira namubwira ati ntabwo ari ikibazo kiremereye ni ikibazo gisanzwe yanyishyuye ngo wari mu gatoto cya 15 ni mukaye cyenda mutaye muri bakorwaye corona ibyo ariko kuko ari nayo mpamvu twifuza ko mwadufasha kabisa
abategetsi baje w'ikambi bavuze ikibazo cy'indwara ya corona muri iki gihe ubona ko bikenewe ko babatahukana bamaze kubishyira habona abarwayi bamaze kuvuga
birimo biragaragara yuko abo bantu bayirwaye kuko iyo bayirwaye babatwara hanze bakabatwara ikinana hanze hanyuma bakabagaburira bakava mu bandi bikareka kuguma bigira gute bakareka kuguma banduka abantu kuko bavuga yuko igihe cya corona cyandika abantu bose
Mwuzi ya na hee, mwini kwa shikizwa na mwana mwikami mwivuga kwa hiki?
Ye, chono wivuga kwa na anje nukuli mwine mwenda wivona. Sino wivuga kwa na wivona, nukuli ibe wino alikara shikiniza, mwambi ya maha ama viliu. Kuko akarorero na taanze, na kaisa, turabana mwiko mwino, mwini viraje ini, wamaze kumuha. Utike inshuro zitatu kwa zotaha ariko akagenda bakamupima corona baka aganasinyawe kwa zotaha ariko asubiyeyo ntibamutaha rero nanje nkaca niyumviye mbega yisa ko ari uwitariki 16 ariho yaheza kwibaruza zo kwicenda je nanje nkaba narahejeje itariki 30 zo kwicenda kandi muriko muri village batoramo abantu none wumva jewe nzoshikirwa iyo village gute umuntu umwe bamwafisha inshuro zitatu naho nta kuntu nakumwe nokwigera shikirwa rero sindi ibiriko biraba kandi si wowe nyene hari n'umushinga ntahe nyene aba muri village ya mbere nawe nyene umugore wiwe ubu bamwemereye ko azotaha ariko umugabo wewe bamwankiye ngo ntazotaha n'ibyo bintu bishyirwa mu
Ijo vita waifa kuzi vipimo wanda kukora?
Ego vipimo wabi koze turabzi umba kuzi vipimo turabishaka kandi nidushaka kwa nduza vene wa shukuro noni vipimo wabi koze umugawu wiko ba mngiru kanya asubira muliko mino asubira mungu zanya muli viraje ya buye yuba hoho babugati unumu naraguaye akaja mukata karika kwa nduza wandi koko nyambari ko agwaye
kintono ni mebge wewe na usawa mukanya agiechu avuza kwa chukiwa za njene ikinu wewe ulindini ni kie mwikigi
mwikigi ikinu ndiri ya kimwe nukomo mbalila ngo bagupime korona hama sinye ni itahi takindi ndindiri ya kukopi yose narabi heji agapapuro itike yogu taha wara imhae itarike mlo mitatuzo kiche hariko vila goye kuko ndabona kuna zoshi kigwa kuko na waheji itarike chumina zitanda tuzo kichenda barachari hando waba hamatike alibo wagaruka kandirele alibo wagaruka ni wasubira kurabo undi mushash ni wo njine wacha waguma waha makarabo njine wasubira muhira wasubira muhira nune umbatuko yuko yetu zio genda vwe
ndizire ui zaibana neho iki mwende ya mwiki gende iki mwrafiki zero ko batiki tiba jezwe utawuka ni mwanzi zo wiuka mwumisi ya vwe mwrafiki zero ko batiki tiba jezwe utawuka ni mwanzi au imahama bazo wa shikira wa kwaha inishu mifuza utawuka mwji uchayu wa ruzi
uwa wako zetane kukoni kikipu mwzo uwa wate watu hongo ya wakati inishu kikine kini yeme uko besise atapapuro kukukirango kutahe kukukirango kutahe kukoni inisa hati kukana ili nubyange ili mwanto vite eke kukoma kukukiri mwa ikiyo zili kani inisa kukurige kutaha so kukukango kukukana hane kino nakini umoni yo wako kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
Ninge kashoboye kwa wota ara rimwe kari kunda ibindi nako bano nakine nakine ushize ije na imategeko gutahana no bafite iri kutaje kwenye nari cyane neka ko ubu fite n'uko wirenga gikutse ugihereza umugenzi ugihereza umuntu ukamubwira ati akira gasana na udo gakumba ubwo ndagiye no kuvuga natanguye cyaza natanguye gutekereza cyaza kizaba kugeza n'aho n'indi ko habana bagingo na kugira mpamvu
kibazo cyo kwinubana hagati mu kambi ya Mahama hagati y'Abarundi bifuza gutahuka n'abandi babona ko atamahoro aragaruka mu Burundi badashobora gutahuka muri iki gihe kugira ngo ico cuka kibi canke iko uko kwinubana kurangire kubwanyu ho kuguki Abarundi okuri mushya nayo maroha yavuze ikibazo cyo kwika cicuka kibi kiri hagati y'Abarundi bashaka gutahuka n'abandi babona ko amahoro atagaruka mu Burundi badashaka gutahuka kugira ngo icuka kibi cyane umwikeko hagati y'Abarundi urangire akamotera Abarundi ku mpande zose nakahe
bo nukuvuga byo kuri kugira ngo asamunotera mu mwanya kugira ngo icuka kibi kirangire nuko uwatowe corona ase kubanga n'abantu bari muri iyi nkambi kuko ituma abantu bagira ikibazo ndetse ni kandi bakagira n'ikibazo cy'uko umuntu atorwa corona ari umuntu yiyandikishije gutaha uyitaha umuntu aranje akambwira ngo wewe urarwaye corona tugenda bagiye muri mashinite ubwo urumva binjarira ikibazo niba umuntu ambwiye gutyo byumvikane yuko jewe ndwaye corona kuko bayimpoye kuko nagiye kuyakikisha iyitaha rero mu gihe bongi urwaye nyene cyane nkumva akambwira bati urarwaye corona bahayiye ubwo kwitekwe ushagutaha n'ubutari cyaka ucyaruhaka tepe ukite ngo ibyo ni ngorane kuko tuwandikwa ntibadutuma batwandikwa ntibadutaha icyo gihe ushagutaha n'utacyagutaha usanga kenshi bagiye bituka kibi umwe agaragaza ngo wewe ntiwahunze uwundi warangije twiyandikishe ntitwishyuke twahunze kandi tumaze kumenya ko igihugu cyacu kimaze kugira amahoro n'umutekano ndetumenya kuba wakatuhamagarira gutahuka mu gihugu cyacu kugira ngo tujye kubaka igihugu cyacu ni ukuvuga kugira ngo abarundi bose nakoranire hamwe bumvikane ndetse ibintu bigende neza nuko bubaho abo bakore korona cyangwa abo banditse bakaba bubakira ukwabo hanyuma bakabatora bakabasura bakabatora
murakoze akajambo kanyuma mushyira nawe akajambo kanyuma musozera ikiganiro
nukuri akajambo kanyuma nosozerera ko nuko nosaba abantu batujejwe bajejwe impunzi kuko dusaba gutaha ngo dukorera neza tukitahira amahoro nabo bagasigara ayandi ego niko kajambo kanyuma nababarira
namwe akajambo kanyuma
akajambo kanyuma nosozerera ko nuko icyo gihe nari ngifite n'akandi kamwe nashaka kongera ko ni ukuvuga ngo hari amavuriro ubu tuvugana nta muntu arimo aragenda kwivuza aherise bayugaye ako kantu ntabwo nari ngenda kavuze kandi kuko bujya kuvuga umuntu ni byiza ko yovuga hagize gutyo aha babara ni ukuvuga ngo ngira aho mbabara kuko umwana ujya kurwara ngene bamukuze mu gihe base kunkura ngaha ngo ntahe ni ukuvuga ngo ivuriro ryaherise ubu tuvugana bayugaye bayugaye bari basabye barimo barakura abana ariko abantu bakuru batakita ibyo ni ibibazo bikomeye cyane biduhanze dufite n'ikose na maganga nuko byumve kimwe na kimwe wasohotera ko nuko yego imana yotufasha tukabasohokera mu gihugu cy'iwacu twese dutanze ko nimate gutuma wumva gumana ijambo rimwe ku munsi wa kane natwe bakadushyira ku rutonde tugahungukana n'abantu tukava ku ubwo rugerero rwo mu ibarabara tukabura uko kandi twarasinyiye dutanga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ririho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushyika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushyika izayinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Mwushia na hii maroha ya Leopold tu garutse kufya shikirijwi na bamwe mu barundi b'impunzi ari muri iyo kambi ya Mahama bariko barashaka gutahuka muri iki gihe bavuga ko eka hari inzitizi nyinshi eka abajejwe uri kubafasha gutahuka batariko barabikora mu buryo buboneka ko bafise ingoga zo kubikora twaganiriye n'abategetsi bamwe rero bajejwe ibibazo by'impunzi aho mu ikambi ya Mahama barimo Tuyishime Jean Claude na Kayumba baraheza baratubwira ko mu bisanzwe abarundi kandi birumvikana ko abarundi igikorwa cyo gutahuka guhunguka ari bahunguka ku gushaka kwabo ivyerekeye gutahuka rero akaba ari ibibazo vya vy'ishirahamwe mpuzamakungu rihejwe kwitaho impunzi ya HCR hanyuma abo bategetsi bakaba bavuga ko u Rwanda rworohereza abashatse gutahuka harimwo no kubapima umugera wa corona abarundi ntiboba bihenze mu kuvuga ko abategetsi bashaka kubafasha gutahuka mu Burundi
ego nyakubahwa Frederic nashaka kubwire ko baravuganya ariyo nkiri nahabaye imyaka itanu ndahazi mugana muri buha yuko nababwiye ko ku munsi wa mbere abantu n'igihugu bari baje kwiyandikisha babirukana bazana igipolisi uwo munsi nae banditse umunsi ugira kabiri ariho ndi nanje hari igipolisi nyene kiagira bakorera abantu mirongo ibiri n'ine turavye umuvuduko bariko arabikora nico gihe byarekana yo programme ari kudashaka ari icerekeye umutekano na organisatorika ni n'ikambi funganywa n'umutekano byose biri mu gihugu Rwanda bijejwe gihugu nikindi nacho reka ndakubwire jewe imahama ntabaye abantu bose bakora muri ishyamwe se kandi amahama n'impfana akenshi mu bindi bihugu dukunze kubona hashtag ikoramwo abantu bava mu bindi bihugu ariko hashtag imahama ho siko bimeze kuraba ibice birenga 99% ku ijana n'abanyarwanda niwe bayikoramo bivuga ko serukira minema abakora mu yashere bose bakore basenyera ku mugozi umwe nta na mubikuru w'utakanya n'inema n'ikadi ya mama rero bivuga ngo ubu icyo nige kubwira igihe nari ndiyo umunsi wa mara kandikisha igipolisi gishaje kubirukana n'userukira minema uwo bita camp manager umunsi wa kabiri niho nari ndi icyo gihe baraza bitonda saa yine bavuga uko nyine bakiriye abantu 27 bica byerekana yuko atanga uko bariko bashiramo ni ukuri abo bantu bari mahama ukiri mahama uyu munsi bariko bavuga yuko bitariko bigenda neza ntibajya gusema ariko kandi ubwanjye mwazi yuko n'abavugaye
ariko ikintu coba gituma abarundi bibaza ko ivyo biro bijejwe kwitaho amatahuka mu Burundi ivyo biro vya Leta y'u Rwanda bifasha mu kworohereza abarundi gutahuka ikintu mwamwibaza ni kuki mwibaza ko uba batariko bakoresha ubushake hari inyungu babifisemo
inyungu jewe inyungu ntayo mbona ku bwanje ariko ndavye ingene biriko birakogwa jewe novuga ko ari ikintu kima tudashaka kumenya ko yiteguye kwakira impunzi babikunze yuko nabo bazana kabiri mu iyinga Leta y'u Burundi yiteguye kubakira ariko uri kuraraba kuzana umuntu yamaze gushika mu kibanza cya transit bakamusubiza inyuma ni ukuvuga ngo uwo muntu deja narakubwiye umubano utifashe neza hagati y'abashaka guhunguka n'abashaka guhunguka abashaka guhunguka n'abatifuza guhunguka narakubwiye ko hari umubano mubi hagati yabo bivuga ngo uwo muntu deja yaramaze kwiyandikisha deja bakikumenya ko umaze kwiyandikisha ukagumayo bagumiza ngaho nawe urumva yuko ubuzima bwawe buba buri mu kibazo baba buri mu bibazo rero nje ndibuka jewe ubwanjye igihe tuweza kuvugana kuri igihe twavugana ndiko nababwira ibibazo biri hariya ariyo nkiri uyoboye ikambi umuyobozi w'ikambi yaraje neza tugiye gusinya twebwe umunsi wa nyuma tugiye gusinya arabicisha mu migani nyene avuga uko ari abaja kurega kumara iyo avuga yuko bivuga ngo mu majambo make asha kumaramaza gutera n'ubwoba ntazogeye n'ubusubira kuvuga sibyo ibi rero bikerekana yuko mu ikambi vrema jewe ndiko ndaraba ingene hatwawe hariho ikintu cy'uguhoza abantu kugira ntibavuge babatwara uko bashaka
ariko hari ikibazo bagaruka ku abo barongo iyo kambi bavuga ko ikibazo cyo guharura abantu bifuza gutahuka ivyo biri mu bikorwa vy'ishyirahamwe ryitaho impunzi HCR ivyo bitaraba iryo shyirahamwe eka ivyo biro vya Leta y'u Rwanda
okay reka rero aho niho nakubwiye rero niho nshaka gusigura neza uri kurarangene ikambi itwawe HCR ni commission technique ijejwe kuraba ibibazo by'amagara y'impunzi ibibazo by'ingene barya ariko ugiye kuraba bakubwiye yuko mu nyishu baguhaye bakubwiye yuko abo muri minema bajejwe korohereza facilitation niko nabivuga niko bakubwiye none uko korohereza kubera iki hari abagenda bagashika ku modoka ari bakakibizwa inyuma bakababwira ngo bagwaye corona bakabasubiza inyuma mbega umuntu agwaye corona asubizwa mu ikambi cyangwa yategerezwa kujyanwa muri izorema bivuga ko rero iyo facilitation nabo nimba iyo bajejwe ntayo bariko barakora neza
ariko murazi ko hariho umurwi w'Abarundi bavuye muri iyo kambi batari bake baharugwa mu majana bamaze gutahuka mu Burundi
yego me nanje ndimwo nicyo nshaka kukubwira rero nk'umunsi jewe itariki 10 z'ukwezi ko itariki 9 z'ukwezi kw'icenda niho twaja muri transit buca tuza itariki 10 hari abo basohoreye ku muryango Hariho basohoreye ku muryango nubwo ntatambenye ku muntu ashoboye kumumenya bamusohoreye ku muryango umuntu w'umukecuru aravuga yuko naja kwiyahura izo byose nta nico babikoze ko bivuga ngo nukuri sinzi ariko ibyo je ndasaba impamvu babikora iyo babikoze bitera ubwoba abandi bashaka gutangira ntibatahe none iyo fasisitate wumvi bifitane
ariko gushika uwo ntimusigura inyungu baba bafise kugira ngo babuze abantu gutahuka mu gihugu cyabo
inyungu reka ndayikubwire inyungu jewe ahantu cyangwa ibintu cyangwa yihuza nabyo inyungu ihagaze ahantu hariho abantu tucandika makete ikete rya mbere y'igisohoka ry'abantu bifuza gutaha hariho abantu bahagurutse baravuga yuko abantu banditse sokete bahemutse babahemukiye yuko batari gutaha yuko baravuga ibintu byinshi cyane murabizi ibyavuzwe byaca ku maradiyo murabizi bivuga ngo rero bashobora kuba bariko bakorera ku nyungu z'abo bantu bavuga yuko atawota je niwe abantu njye ndabihuza nabyo kuko u Rwanda nta nyungu yindi rwa rufite ku mpunzi petete sibyo ariko turabye ibyavuzwe igihe twagomba gutaha nca ndabihuza nuko gushaka guke sibyo mpaca mbona kumenga bashobora kuba bariko barakorana
bakorana n'abandi
none igihe dushaka gutaha nk'uwashinze Maison Shalom magahita barangiza wumvise ibyo yavuze wari wumvise ibyo yavuze none akurungikira kuri WhatsApp kugira ngo audio yiwe sibyo avuga yuko abashatse gutaha bahemutse sibyo yuko batari gutaha ngo kubera ngo ibyo bahunze ntibirahera jewe ariko uribuka ko nakubwiye yuko mu bisanzwe duhunga twese ntitwahunze ibintu bimwe
ariko izo rero zoba ari ingorane hagati y'abarundi izo zoba ari ingorane hagati y'abarundi ntizoba ari ingorane hagati y'abarundi n'ibiro bijejwe gufasha kubatahukana
ibyo biro nabyo kuba bica bishyiramo ingufu nke cya tubona yuko bica biro biriko bishyigikira babandi niyo nca ndabibona niko niyo analize nca nkora cyambona ko bariko kira bamwe batifuza ko abantu bataha kuko iyo aba bari netre bari gufasilita abifuza gutaha bagataha abatifuza gutaha bakagumaho kuko na amahoro umuntu abiyumva mu mutima rero mu gihe bariko bashyiramo ingufu nke tukabona tuti ikicari gukorwa kandi kikanyaruka ariko ntibagikore cya tubona yuko bari kuri wa mugwi wa bamwe bavuga ko abantu batari bakwiye gutaha
ku bwanyu mu gusozera kuri iki kibazo mubona hokorwa iki
jewe ngaruka ku byo navuze kuva kera ndavuga nti umuntu yipfuje gutaha ni uburenganzira nk'uko n'igihe umuntu yahunga atigeze avugana n'uwundi nta nama twagiye mu guhunga niyo mpamvu atanama yobaho mu guhunguka umuntu wese akwiye guhunguka igihe abyiyumvisemo bakwiye kumworohereza kandi jye sinifuza yuko umuntu yoshobora kumara ukwezi kose yari amaze kwiyandikisha acicaye muri ijya nkambi kuko ijya kambi narakubwiye ko hariho umubano mubi hariho kurabana bibi hagati y'abifuza guhunguka n'abatabyifuza mu gihe uwo muntu yamaze kwiyandikisha bari bakwiye kumunyarukiriza ahubwo yatahe kugira ngo yamaze kugaragaza icyifuzo cyo gutaha bari bakwiye kumunyarukiriza kugira ngo adashobora no kugwa mu bindi bibazo ego bigasaba yuko ababijejwe bose bakoroheza umuntu wese yifuza gusa amaze kwiyandikisha bakamunyarukiriza kugira ngo atamara iminsi myinshi ngo havagwa mu yandi masangani murakoze cyane
Leopold Maroha murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio ijwi ry'Amerika turabashimiye kandi namwe bashyira ntahe mwese mwagize ikiganiro cyane cyane abarundi b'impunzi bagize uruhare mu kiganiro batashatse ko amazina yabo amenyekana turashimiye kandi n'abanywanyi bose b'i radio ijwi ry'Amerika bakurikiranye ikiganiro cyacu muri isanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Bye.